twemeye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu kwa twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ingingo nkurunkuru ziyagize ingwano hagati ya M23 n'ingabo za Congo FRDC irabandanya. Abagwanyi ba M23 bariko bahatira abasore bakiri bato kubafasha urugamba. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Mu Burundi naho ibitigiri by'abashinga ntahe bitabira uburyo bw'ubutandukanye vyaro biri hasi cyane biva kuki.
Hari ibihuha byinshi usanga benshi bibaza yuko gufunga burundu ari ugukona umugabo. Oya, sivyo, kubera aguma arangura amabanga mpuzabitsina ukuri kwamye.
Uyu ni muganga Uwimana Donavina atwara ishyirahamwe gishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango ABBF mu mfunyafunyo idonido. Yazino nkuru zose duce ku masonga ni mukanyi sase. Imbere kuja mu karere ariko reka mbanze ndababwire ino nkuru yo muri Irani aho bamaze kurwa mu myerekano ibandanya kuba muri ico gihugu barenze 325. Ibiharuro bitangwa n'ishamwe riharanira agateka kazi na muntu gitwa Iran Human Rights rikaba rifise icicaro ku murwa mukuru wa Norvege Oslo. Ishirahamwe Iran Human Rights rivuga ko mu bamaze kurwa muri iyo myerekano harimwo abagore 43 n'abana 25. Mu itangazo iryo shirahamwe ryasohoye ryavuze ariko ko ibitigiri ari ingereranyo kandi atanke kabishora kuba birenga hari sigura ko hari amakuru yabenshi baguye muri iyo myerekano rigitohoza. Uritwara yahamagariye amakungu gufasha guhagarika ico yise urugomo muri Irani. Imyerekano ibandanya muri Irani yatanguye mu kwezi kw'icenda nyuma y'urupfu rw'umuyabaga w'umwigeme yitwa Mahsa Amis yashengiye ku myaka 22. Umuryango w'uwo muyabaga, inshuti ziwe n'abaharanira agateka kazi na muntu bemeza ko yishwe na polisi yamuhohoteye muziza kutitwikira neza nk'uko idini rya Islam ribitegeka. Polisi na leta ya Irani bihakana uruhara mu rupfu rwa Amini bikemeza ko azize urwiwe. Amakuru hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingwano hagati ya M23 na FRDC ku wa gatandatu yabandanije. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani Bakomera ariko aradukurikiranira ku mwanya ku mwanya ivy'umutekano muri Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, mwiriwe gute ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo?
Mwiriwe neza byame. Nibyo koko nk'uko maze kubivuga, imirwano hagati ya 23 n'ingabo za leta ya Kongo kuri uyu munsi wa gatandatu zakomeje, aho abarwanyi ba 23 batangiye kuwataka mu duce twahitwa Giseguro n'ahandi muri Kiwanja, aho byaramutse bivugwa yuko ingabo za leta zaba zafashe uwo mujyi wa Kiwanja. Ariko kugeza na n'ubu umujyi wa Kiwanja uracyari mu maboko wa 23. Gusa ko ingabo za leta kuri uno munsi zabashije kwigarurira uduce nka turimo mu mpande za Bunagana n'ahandi mu mpande za Rumangabo. Niho hari ikigo gikuru cya gisirikare cy'ingabo za FRDC muri teritwari ya Rutshuru. So imirwano yakomeje, hariho n'ahandi yitwa Giseguro. Uretse Giseguro, imirwano yakomereje yitwa Kako, aho ni mu birometero bigera muri 44 uturutse Nyiragongo iri mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. So iyo mirwano kuri uno munsi na biratangazwa ku byerekeranye abantu baba baguye mu mirwano cyangwa se abarwanyi ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC ndetse no ku ruhande rw'abarwanyi ba 23. Nta source ziri officielle, igisirikare cya Congo ntacyo ntabyo kiratangaza ko iyo mirwano. Gusa abaturage bari barasigaye muri utwo duce babonekanye umunsi bahunga cyane, berekeza muri Kiwanja Centre n'abandi berekera muri Rutshuru Centre, abandi bari mu duce twa Rumangabo, abenshi muri aya matatu tuvugana bamaze kugaruka tena berekera mu nkambi y'impunzi ya Kanyarucinya iri muri teritwari ya Nyiragongo. Nibyo navuga kuri ibiganiro uyu munsi kuko yagaragaye kuba yari ikaze cyane umukuru no munsi wa gatandatu ibyanjye.
Yego. Jimmy Shukrani, hariho amakuru ariko aravuga ko abarwanyi ba M23 bo bari kubahatira abasore kubafasha intambara, byo bari byo nimba ari byo, ahanini bafata abasore bangana gute?
Nibyo, uyu munsi mu gitondo niho ayo makuru twayamenye, ubwo twavuganaga n'ubuyobozi bwa Festate Ville muri teritwari ya Rucuru, bwatubwiye yuko abarwanyi ba 23 barimo kuobliga cyangwa se guhatira abasore bari hagati y'imyaka 15 ndetse n'imyaka 30 kwinjira mu gisirikare cyabo cya 23, bakabafasha kurwanya ingabo za leta. Ubu imibare dufite ni abasore barenga 65 barenga 65 bamaze gufatwa n'igisirikare n'ingabo za 23 zibahatira kwiyunga nabo muri intambara barimo barwana n'ingabo za leta ya Congo. Ni ikibazo gihangayikishije amasosiyete sivile ya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko murabizi nyuma y'ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi yakuriye abasore kwiyunga n'igisirikare cya Congo n'ingabo za Congo FARDC, habonetse umubare ugaragara w'abasore biyunze nabo, ariko abo ngabo bari muri Rucuru ibyo nibyo bibazo bari guhura nabyo. Bamwe mu bo twaganiye nabo ku murongo wa telefoni bavuze ko umuryango ufite abasore 5 uri guhatirwa ku gutanga abasore 2 muri abo 5. Urabona ni ikibazo gikomeye ndetse gikomeje guhangayikisha abaturiye utwo duce twa Rumangabo, abaturiye uduce twa Kiwanja n'uduce twa Rugari na Gisigari, ahantu hari abarwanyi baye mu 23.
Hanyuma byari biterekanije ko Jimmy ingabo za Kenya zishika uno munsi ngaho muri Congo zije gufasha urugamba FARDC barashika.
Nibyo, ni saa 5 n'igice ku isaha za hano mu mujyi wa Goma, nibwo ingabo za Kenya zigera muri 800 gutyo zageze ku kibuga mpuzamahanga cy'umujyi wa Goma, zije zifite mission imwe yo gufasha ingabo za Congo FARDC mu guhashya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Bakiriwe ku kibuga cy'indege n'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Constant Makomba, ari hamwe n'umuvugizi w'igisirikare Sylvain Kenge ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Goma. Izo ngabo zavuze yuko zije gufatanya n'igisirikare cya Congo muri prosesisi zo guhasha M23, ariko muri objectife zabo byamye ntabwo ari M23, kuko bavuze ko umugaba w'izo ngabo uyoboye izo ngabo yavuze ko bagomba gukurikirana ndetse n'abarwanyi ba ADF. Muzi yuko ADF nayo ni umutwe waturutse muri mu gihugu kibanyi cya Uganda ukorera ibikorwa by'intambara mu gace ka Beni ndetse no mu ntara ya Ituri, aho hose mu majyaruguru ya ni mu burasirazuba bwa Congo hakomeje gukorerwa ibibazo by'intambara. So ku ruhande rw'abaturage byane ntabwo babivugaho kimwe. Hari abavuga bati wenda ni igihe cyiza cyo kugaba amahoro n'umutekano, kuko murabizi ko ingabo zimwe zaraje zisubirayo, ariko ubu ngubu ku ngabo za Kenya abaturage baturiye uduce twa Rucuru, uduce twa Beni bafite icyizere ko wenda ingabo za Kenya hari icyo zishobora guhindura, cyane ko ibi byose ari nyuma y'amasezerano hagati ari nyuma yo kumvikana neza hagati ya Perezida wa Congo Felix Tshisekedi na mugenzi we wo muri Kenya. So abaturage bitezeho byinshi ingabo za Kenya mu buryo bwo kugarura amahoro n'umutekano.
Urakoze cyane Jimmy Shukrani. Bakomera, turaza kongera amakuru yacu yo mu gitondo utubwira uko bizazifasha.
Murakoze cyane namwe Diane.
Ibitigiri by'abagabo bitabira uburyo bwo guca imvyaro mu Burundi biracari hasi. Ishamwe ya BBF gishinze guteza imbere neza y'ingo n'imiryango rivuga ko ku mwaka bitabira ubwo buryo baba bagera ku 100 gusa. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashije abakunzi bayo mu Burundi mu isomego na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Abakenyezi b'Abarundi kazi baritabira ari benshi umugambi wa leta y'u Burundi wirondokarijanye n'amagara meza, nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishamwe ya BBF gishinze guteza imbere neza y'ingo n'imiryango abishikiriza. Mukiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, muganga Uwimana Donavine arongo iryo shyirahamwe asigurira bamwe mu bagabo batawumva ko uwega bubakanye uko ari babiri.
Mubyegeranyo yerekanirwe n'abantu usanga umukenyezi yibaruka hagati y'abana batanu n'abana batandatu. Ivyo rero urumva birasaba cyane yuko umugabo nawe nyene agira mu ruhara, kuko nk'igihe umukenyezi kumviye canke yindi uburyo bumwe butamworoheye gukoresha, hariho uburyo umugabo nawe nyene ashobora gukoresha.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika barishikiye mu kigo cy'ishyirahamwe Abubefu kiri muri karitsiye Jabe ya komine Mukaza turi mu gisagara cya Bujumbura. Basanze abatonda muri ico kigo ari abakenyezi gusa. Sirabahenda Konsiri ni umwe mu bari baje gusaba uburyo bwo kurondoka ku rugero.
Kenshi abagabo kuja kuri metode ntibabikunda, ariko mu gihe mwumvikana n'umugore atangaruka mbi bimugirira, umugore ni wowe kuja kuri metode, kuko umugabo kuja kuri metode mu gihe atakibaza umugore yagize, nibaza ko abagore tuboja kuri metode mu gihe abagabo bacu babitwemereye, nibaza ko atakibazo biba bitwaye mu byumvikanye ko umugore nibaza ko ari wowe uja kuri metode.
Uburyo abakenyezi bahabwa n'ishyirahamwe Abubefu kugira ngo barondoke ku rugero ni rwinshi mu gihe bukoreshwa n'abagabo ari buke, nk'uko muganga Uwimana yabyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Dufashe nk'urushinge, ibinini, kanyuzi umwe bashyira mu gitereko cyangwa akagegene kamwe bashyira mu kuboko, urumva ubwo bwose bufatiye ku mubiri w'umukenyezi. Mugabo hariho n'uburyo bukoreshwa n'abagabo cyane cyane nk'agafuko, hama n'uburyo bwo gufunga burundu ku bakenyezi, aho baba no gufunga burundu ku bagabo bakorera ku bihimba by'irondoka by'umugabo.
Ubwo buryo hari abarundi na cyane cyane abemera ijambo ry'Imana batarota babwitabira bakavuga ko ari icyaha. Uno mugabo wo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura atashimye ko bakunze ibijwi rya Amerika bamuvuga izina, yarantiye umukenyezi wiwe kuja ku buryo ashira imbere uburyo kama.
Rero ndamubwira madame nje mbona twebwe kubera turi abantu bemera Imana, kandi Imana ikabivuga yuko umuntu ategeza kwitandukana n'ikintu cyitwa icyaha cyose byashobose. Kandi vrema nuvuga yuko Imana iri kureba bigenza neza kuva ivyo bibaye imyaka ibiri ukirahera, kandi nta buryo yagiye ko naje nta buryo nagiye ko, kandi ibintu tubiba bikora neza atangorane n'imwe.
Abagabo bo mu Burundi bamwe bamwe baritabira ku rugero ruto cyane umugambi wabagenewe wo guca imbyaro burundu vazitomi mu rurimi rw'Igifaransa. Urongoye ishyirahamwe Abubefu ku rwego rw'igihugu atanga umuco kubibaza k'ubwo buryo bwo gufunga burundu abagabo bufite n'izindi ngaruka mbi.
Hariho ibihuha byinshi usanga benshi bibaza yuko gufunga burundu ari ugukona umugabo. Oya, sivyo, kubera aguma arangura amabanga mpuzabitsina ukuri kwamye, ahubwo cyane cyane icyo duca tumusigurira nuko iyo afunzwe burundu ntibimukingira izindi ndwara zifatira muhimba vyirondoka n'umugera wa sida. Mu bigo vyacu vya Abubefu ku mwaka uheze turegeranya ibiharuro, novuga nko ku mwaka turaronka abarenga ijana.
Leta y'u Burundi saba abarundi kurondoka ku rugero canke guca imbyaro burundu kubera ko igwirirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe. Rusansuma rwabaye mu mwaka 2008 werekana ko barundi bagera kuri miliyoni 8 zirenga. Ikigo cya leta kijejwe kwegeranya ibiharuro ISTEBU kigashikiriza ko ubu abarundi barenga ku miliyoni 12. Ico kigo kikerekana kandi ko hamwe atagikozwe kugira ngo uwo murindi wirondoka ugabanuke mu Burundi, mu mwaka 2030 abarundi bazoba barenga kuri miliyoni 14. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi gifite uburinganire bungana n'ibirometero kwadarato 27,832 n'amajana 832.
Tiahive ndaishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru. Mu Rwanda senare yisumbuye Nyarugenge i Kigali yarayisomye urubanza rw'abanyagihugu bagize imiryango 22 yahitwa Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe, bitwariye igisagara ca Kigali ku ngingo yo kubimura ku gahato bagasaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Umenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa yadukurikiraniye urwo rubanza.
Basaga n'abaguye mu kantu nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni icyemezo gitegeka abaturage kwakira ingurane z'amazu aho guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga. Ni urubanza rwari bagimiryango 22 yareze mu cyiciro cya mbere cy'abaturage bahoze batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro. Umucamanza yavuze ko kimwe n'abandi baturage bakiriye amazu n'abababurana n'umujyi wa Kigali bakwiye kwakira ingurane ikwiye y'amazu mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Umucamanza yavuze ko aba baturage bimwe kubwa ibikorwa by'inyungu rusange bitandukanye n'uko umujyi wa Kigali waburana guvuga ko ubimura kubera batuye mu kajagari. Urukiko rwavuze ko naho rwahera rwemeza ko aba baturage bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga mu gihe bagenzi babo bemeye kwimukira mu mazu kugumvikana n'umujyi wa Kigali. Rwavuze ko abantu bose imbere y'amategeko bareshya ku ngingo yo kuba baregeraga guhabwa indishyi y'amafaranga 5% y'ubukererwe ku gutinda kubimura. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko umujyi wa Kigali utatinze kubimura kuko wahuye n'ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Ni mu gihe ikibazo cyo kubimura gifata umuzima mu mwaka w'2017, icyorezo cya COVID-19 cyo cyadutse ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka w'2020. Ni icyemezo kitaguye neza abaturage. Bwana Jean Pierre Nzabonima yasaga n'uwabuze akira yamira.
Urabona kubera ari icyemezo kidutunguye, ubu ntabwo akakanya nahita mfata icyemezo ngo nkubwire ngo ngiye kujya muri iyo nzu se, ngiye kuhita njurira se, ariko byanze bikunze reka dutegereze imyanzuro niba bazayisohora, kuko cyane ko ubona ko akenshi mu karengane no kurenganya abantu bakunze kusohora iyo myanzuro bakazayisohora igihe cyo kujurira gishigaze nk'iminsi ibiri. Ibyo nkunze kubibona bikunze no kubaho cyane.
Kuri Claude Shumbushu nawe icyizere yari afite ubutabera cyahise kiyoyoka.
Kuko twari twizeye ubutabera, tuba ku butabera aribwo buhungiro bwa nyuma dusigaje muri iki gihugu, ariko twasanze yuko ahubwo abo turega nibo turegera.
Shumbushu na bagenzi be bagakomeza gusaba ko inzego zibishinzwe zabarenganura,
kuko nimba u Rwanda ari igihugu cy'amata n'ubuki aho umunyarwanda akuriramo akumva ko ari igihugu kimubereye akagenda adafite ipfunwe, ubu duteye ipfunwe no kumva ko turi Abanyarwanda. Nabo duhungiyeho dusanga ari babandi, umwe ugukubita inkoni n'ubundi ugasanga uwagukubise ni wowe wongera kugukubita. Bigaragara yuko n'ubundi nta butabera buhari, ntabwo. Ariko tukaba tusaba Perezida wa Repubulika niwe wavugiye ku itangazamakuru avuga ngo igihugu cy'u Rwanda nubwo ari gitoya mu bihugu byose ariko bufite ubutabera, nabo tugaragarize koko kubwo butabera natwe abaturage tububone.
Umucamanza kandi yavuze ko abaturage batatakambiye inzego zishinzwe kugihe ngo bagaragaze icyo bita akarengane, nyamara bakavuga ko nta gihe batahwemye kugaragaza akababaro kabo. Kuri David Munyeshuri nawe wimuye Kangondo ntiyemeranya n'umucamanza.
Iyo umucamanza watuburanishije inzitizi aza kubona ko hari impamvu ituma urubanza rudakomeza, aba yararuhagaritse. Yari kugaragaza ko twatakambye mu bihe bitari byo, akagaragaza ko twatanze igihe n'agaciro mvuguruza mu bihe bitari byo, ntibituma umuturage akomeza gusiragira kugera kuri uru rwego.
Mu kiganiro n'umunyamategeko Innocent ho ku bwayo wunganira imiryango 16 muri 20 yaburanaga, yatubwiye ko icyemezo cy'umucamanza kitabashimishije kandi ko kitarimo ubushishozi.
Ariko tugasanga ku burukiko rwahitiyemo abantu ingurane ntabwo ari byo, kuko nta nubwo biri no mu byo twaregeye. Ni ukuvuga ngo rero ingurane ntabwo ari ingurane y'agahato, ingurane ni ingurane yumvikanweho. Ingurane ukwiye amategeko ateganya ko ari ingurane yumvikanweho. Aho hari urukiko rwahibeshyeho biyibagiza yuko ni ukuvuga ngo buri muntu wese agiye afite umutungo agomba gufata icyemezo, kandi urukiko rwiyibagiza yuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutura aho ashaka, ntabwo agomba gutura hariya ku gahato.
Kuri ndiho kubwaye icyemezo kuri zimanza kidakosotse byazagira ingaruka mu bihe bizaza.
Icyemezo cy'urukiko mu by'ukuri buryo iyo cyabaye itegeko kigira ingaruka no ku zindi manza z'ejo hazaza. Gusa ukuvuga ngo naba bonyine ni mu gihugu cyose bivuze yuko bikiramutse kitajuriwe kikaba itegeko ngo byibuze amakosa akirimo akosorwe, uru rubanza rwazagira ingaruka no ku bandi bazajya bashaka kwimurwa mu minsi iri imbere. Aho urwego rw'imana rwazajya rutanga ingurane rwishakiye ingurane y'agahato kurusha uko yaba bwumvikana mu buryo amategeko abiteganya.
Birashoboka ko mu gufata icyemezo umucamanza hari amakuru atari yaramenye. Ibi birashingira ku kuba hari imwe mu miryango yari ifite imitungo minini minini muri Banyahe ubutegetsi bwari bwarabaye buretse kubasenyera. Abo nyuma baje kugenda bahabwa amafaranga ku ruhande barimo uwitwa Bwana Jean Didier Shikama na bagenzi be. Nyamara bo umucamanza yanzuye ko nabo bahabwa amazu. Umunyamategeko ndiho kubwayo akavuga ko bivuze ko abo baturage bashobora kuzongera guhatirwa gusubiza ayo mafaranga ashingiye ku cyemezo cy'umucamanza. twashatse umujyi wa Kigali ngo twumve uko bakiriye iki cyemezo ntibyadushobokera. Maître Safari Jamarizi yane wunganira umujyi wa Kigali yatubwiye ko mu masezerano yagiranye n'umujyi wa Kigali atemerewe kuvugana n'itangazamakuru. Hasigaye indi miryango isaga 80 kiburana n'umujyi wa Kigali, bose baraburana guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga ubaho bari batuye hahindutse amatongo. Ejo gihe ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru isigaje iminsi 8 kugira ngo itangure mu gihugu cya Qatar. Ibihugu bizorushanwa biriko birakora intonde z'abakinnyi bibwirizwa guha FIFA. Mugenzi wacu Fidèle Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye umenyesha makuru akurikirana hagufi iby'imikino na sport cyane cyane umupira w'amaguru, atangura amubaza uko vyifashe ku ma equipe n'abakinnyi.
Ibaza yuko iminsi isigaye kugira iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose ribe ni mike cyane, ariko rero hari ikibazo kidasanzwe kijyanye n'igihe iryo higanwa ry'isi yose ritunganijwemo. Hanyuma ikindi kibazo kidasanzwe ni biranga iminsi by'ayandi mahiganwa, kuko urabona yuko hari ibihugu bimwe bimwe gushika uno munsi bikiriko birakinisha amahiganwa yabo. Ibyo rero bigashobora gutuma ku munota wa nyuma, ku minsi ya nyuma, hari ibihugu bishobora gutakaza abakinnyi. Nibaza yuko biravye abakinnyi bariko barababara, aba ba Sadio Mane, aba ba James Rees barababaye. Ibyo rero bishobora gutuma rero iryo higanwa hari abakinnyi bamwe bamwe bari bitezwe cyane muri iryo higanwa ry'isi yose bakagitaba. Hanyuma ikindi nacyo kitangaje kinababaje ni kubera ingene igihugu cya Qatar gitunganijwe, ingene kizimbye. Ibyo rero birashobora gutuma ibihugu bimwe bimwe nibyo byose byaramaze kumenya aho bizoshikira, aho bizoba, ariko rero biraboneka yuko hari ibihugu bishobora kuzogabanya abantu bategereza kugenda bajanye navyo muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Ariko rero nibaza yuko igihambaye n'amagara y'abakinnyi, hanyuma kandi n'imyemenyerezo y'abakinnyi hamwe, kuko urabona yuko hari ibigwi serukira gihugu imwe imwe ishobora kuba itazoronka abakinnyi bamwe bamwe kugira bakorere imyiteguro hamwe n'abandi. Icyo nibaza yuko ari ikibazo n'intambamyi idasanzwe imbere yuko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zitangura.
Biravugwa kandi n'ikindi kibazo cerekeye kata kubera imico yo muri icyo gihugu n'idini rya Kiislamu, ko hari amajambo yashikijwe n'abategetsi b'icyo gihugu ku bijanye n'abakundana basangiye igitsina. Icyo gihugu kiravuga ko amategeko yo muri icyo gihugu n'idini rya Kiislamu biziririza abo bantu, bitabona ko ari abantu bakeneye kwakirwa. FIFA yagize iki bivuga ko isaba abakinnyi ko boshimikira ku gikombe cy'isi yose ibyo bibazo bindi bakabyihoza. Icyo kibazo mukibona gute?
Icyo ni kibazo kidasanzwe umuntu arabye ahisigeze, kandi nibaza yuko hari bitari bike bitazogenda neza kubera ayo majambo. Novuga yuko afatiye ku gihugu Qatar, igihugu kizwi, igihugu cyakoze ibishoboka byose kugira gitunga indyo igano cy'isi yose. Ariko rero haciye hazamwo ibyo bindi bijyanye n'imico, usanga icyo gihugu kiguma cyugaye, kiguma kuri izo ngingo na cyane cyane zishimikiye ku idini bagendera ko. Ibyo rero nibaza yuko bimaze kuvugwa n'ibihugu bimwe bimwe biramaze kunegura amajambo atandukanye, ibyo kutubahiriza agateka kazina muntu bivugwa muri Qatar, ibyo kutubahiriza uburenganzira bwa zina muntu, ngibyo bijyanye by'abakundana basangiye ibitsina. Ibyo rero nibaza yuko ari ibintu kumbure bishobora gutuma mbere hari n'amasosiyete ama entreprise atandukanye ashobora kutarungika cyangwa kudakora ibyo yategerezwa gukora kugira iryo higanwa ry'isi yose rizogende neza. Yuko ari ikibazo na cyane cyane guhitamo Qatar muri kino gihe, guhitamo ibintu bitandukanye muri kino gihe, nibaza yuko ari ikibazo gishobora kuzotuma bimwe na bimwe muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose bitagenda neza nk'uko yategerezwa, kuko abantu nta bwigenge bazobafite.
Kandi ababaza kanyuma muri make cyane mubona imigwi serukira gihugu yo muri Afrika ni 5, mwitegerezemo na yiteguye neza abakinnyi bahagije. Mwabuze nka Senegal ko Sadio Mane yakomeretse, twibaze ko azoshobora kuronka imitende agashobora guhiganwa. Mubona muri rusange jambo make cyane imigwi ya Afrika muyibona gute muri iryo higano? Mubona amahirwe arahe mu nihagaze gute imbere gukora itangura?
Imbere y'uko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zitangura, nibaze yuko ikibazo ari cya kindi ku bihugu byose bigiye kwitaba iryo higanwa. N'ibihugu bya Afrika rero ntibyasigaye inyuma, kuko urabona yuko gushika ubu hasigaye iminsi mike kugira iryo higanwa ritangure. Ibihugu bimwe bimwe hari bitararonka n'igice cy'abakinyi bazojera muri zo nkino z'igikombe cy'isi yose ibyo rero nibaza yuko ibihugu bya bisanzwe bizwi yuko bimeze neza bihagaze neza nka Senegal irashobora kuzokwitwara neza naho gushika no munsi bigoye kumenya uko Sadio Mane azobahagaze eka mbere no kumenya uko azoja muri zo nkino z'igikombe cy'isi yose iracyateye amakenga hanyuma n'ibihugu rero nka Maroc ihagaze neza nibaza yuko ari kimwe mu bihugu bishobora guserukira neza Afrika rero tudasize inyuma na Cameroon isa niyamiteye ubwoba ariko ugasanga birangiye ku kibuga bitagenze neza
ndabashimiye cyane
murakoze cyane namwe
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
munena kusikiliza Combo Taxi taxi ya Grand Lac
Ubu yagiye gushaka bene wawe bamwe barya abantu baze badutandagure barabantu uziko nta kintu batarya ikintu cyose ntacyo batarya gifite amaguru kikeretse ameza gusa n'intebe ngo harahingutse tetabagirane bikifite mu mujyi mana yanjye we umunyari bya grenade byawe wagiye kudutera ku musoko kwiwe naza kino gukora ikigo ku madara
ngo ubwoba n'ubwiye
Ndubwaro mpayirwose nagerageza nkumva ko kameze da. Ko nokumva gusa.
ubinzara irakwemeje neza ko abanyabugo batagushakira ina ubwenge buragarutse ariko mana yanjye ibyo bintu mwishizemo ngo abantu barabanka
yari insinzi no rwose
geza ntimutusubire
ariko rero wa mugane n'udakunda urukwavu rwose agemera ko ruzi kwirukanka cha tuvugishije ko rwose abanyarugo baze guteka nibo ba Mwere wa kia tina sambo
Yalara ni wiku niki
Nukuri kwa sa tuje tuke mea Zabe mwurama kamwe gusa
Iyo Chari kigani ilo kombo taksi Igikino muteguri kwa narabi